Imuva ni radio izwi ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Evidence Yongabo abaramutsa mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiza makuru yo hijya no hino adufitiye muri aka kanya
Mwaramutse Fideli amakuru agizwa hanini na yavugwa mu karere ka Afrika Abantu 13 barapfuye mu mishyamirano y'amoko yamaze iminsi 3 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abatari bake barakomeretse amazu arenga 50 araturirwa gushika ku mushinge amoko adacana waka yaba lingotebe n'abakungu yaratemanye n'imipanga kuva ku munsi wa mbere gushika kwa gatatu muri territoire ya Kongo Huko byatangajwe na Jean-Pierre Elongo ayirongoye Elongo avuga ko ayo moko ari muri iyo mishyamirano yo gufa ubutaka kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana 982 Somalia yaributse ejo ku itariki ya 14 y'ukwezi kw'icumi imyaka 4 irangiye habaye igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 587 gikomeretsa abandi 1000 i Mogadishu mu 2017 iyo bombe yari yatezwe mu ikamyo mu masanganzira y'amabarabara akunda kuba arimo abantu benshi isambura amazu nka yose yarahegereye nta numwe yitiriye icyo gitero ariko leta ya Somalia yamayagiriza ibitero nk'ivyo umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab itangazo ryasohowe n'ibiro bya Perezida ejo ku munsi wa kane cyasabye abanyagihugu gufasha abajeje umutekano mu twigoro barimwo two guhasha iterabwoba tukibandanya ku makuru y'iterabwoba abasirikare bo mu manuko bwa Afrika bagiye kugwanya iterabwoba mu buraruko bwa Mozambique bazogumayo kugeza babonye ko umutekano ugarukanywe ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika SADC ryabivuze ejo ku munsi wa kane Mpho Molomo arongoye inteko za SADC muri Mozambique yavuze ko iterabwoba rikibangamiye icyo gihugu amakuru ku magara y'abantu Leta z'Ubumwe za Amerika yaremereye ubumwe bwa Afrika impano y'amadoze imiliyoni 17 y'urucanco rwa COVID-19 yakozwe n'ihinguriro ry'imiti rya muri Amerika Johnson and Johnson Presidency ya Amerika White House yabivuze ejo ku munsi wa kane inyuma y'umubonano Perezida Joe Biden yahaye mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta izi ziciye zishikana ku gitigiri cya doze imiliyoni 67 Amerika imaze gufashisha umugabane wa Afrika muri iyo mubonano nyene Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko Amerika ibandanya gufashanya n'abandi mu rugamba rwo kugwanya ikiza cya COVID-19 ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rigereranya ko imiliyoni 57 z'abantu muri Afurika arizo zimaze kwandura umugera wa COVID-19 barenze ibitigiri byama byatangajwe ko Afurika imaze kuronka abantu miliyoni 8 gusa banduye uwo mugera Amakuru kugateka kazi na muntu Leta z'Ubumwe za Amerika itegekanya gusubira mu kanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu mu kwezi kwa mbere Leta ya Donald Trump yakuyemo Amerika mu mwaka wa 2018 umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yavuze cyo ku munsi wa kane ko bazokora n'inguvu nyinshi kugira ngo kanama gashike ku byo kiyemeje cyo gushyigikira abagwanya akarenganyo n'ubwicanyi bibonekeza mu bice bitari bike ku isi nawe intumwa ya Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yavuze ko gusubira muri ako kanama ari ugushyitsa ibyo Perezida Joe Biden yemereye Abanyamerika igihe yiyamamariza amatora yamushikanye ku butegetsi kimwe mu by'akanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu kaneba kugwa ko nuko bamwe mu bahungabanya ako gateka nyene ari ibihugu bihurikiye muri ako kanama nyene kimwe mu byatumye Amerika iva muri ako kanama mu 2018 ni nyuma yaho gatanguriye kwiweza amabi Isirayeli ikorera abanyepalestina
Alice Nigirimana urakoze kudushikiriza amakuru yo hijya no hino ku isi makuru yo mu biyaga binini. Sosiyete ikora imiti yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Moderna ivuga ko u Rwanda, Senegal na Afrika y'Epfo bishobora kuba ibibanza izoshiramwo ihinguriro ryayo ikora incanco muri Afrika.
Inkuru ni ukuvuga ngo tuyakira neza kuko ni inkuru ije gutuma ngira ngo incanco zegera cyane ibihugu bya Afrika, ari abantu bakiye cyane bamaze kuronswa izo ncanco.
Uyu ni umuganga w'umurundi Dr. Frank Nziza akurikiranira hafi amakuru ajanye n'amagara y'abantu muri rusange n'ayerekeye ikiza cya COVID-19 cyane cyane. Mu Rwanda rwego rujejwe amaperereza mu gihugu RIB rwarataye mu mvuto Nsengimana Theogene na fise umuhora wa YouTube witwa Umubavu TV ari kumwe n'abandi bantu batanu. Burundi ejo kuwa kane zarakiriye incanco za mbere zikiza cya COVID-19 zigera ku 500,000 zitanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda ugwego rujejwe amaperereza mu gihugu RIB ku munsi wa gatatu rwarataye mu mvuto Nsengimana Theogene afise umuhora wa YouTube witwa Umubavu TV ari kumwe n'abandi bantu batanu. RIB ivuga ko bose bagirizwe icaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukwirikiraniye iyi nkuru.
Umunyamakuru Nsengimana Theogene yatawe muri yombi ku mugoroba wo kuri wa gatatu yari kumwe n'abandi bantu batanu. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe n'umuyobozi wa Darfu Murinzi Madame Ngabire Victoire agaragaza ko bafashwe bandi batanu benshi ari abarwanashyaka ba Darfu Murinzi. Umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Murangira Thierry yabwira ijwi rya Amerika impamvu y'iryo tabwa muri yombi.
Nsengimana Theogene yafatanywe n'abantu batandatu, uyu akaba ari nyiri Umubavu TV ikorera kuri murandasi. Abo bafatanywe Sibomana Sylvain, Bucubangana Alex, Agenimana Hamad, Ndayishimiye Jean Claude, Watuje Joyeuse. Aba bose bakaba bari mu mugambi umwe, bose bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye.
Murangira ntiyavuze ibyo batawe muri yombi batangaje byabaye imbarutso y'ifatwa ryabo, ahubwo yasobanuye ko bafashwe nyuma y'iperereza RIB yari imaze iminsi ikora. RIB ivuga ko iryo perereza ryari rigamije kureba ibyaha bikorerwa kuri murandasi, akaba ari byo byashingiweho batabwa muri yombi. Mu bafatanywe n'uyu munyamakuru humvikanye izina risanzwe rizwi mu Rwanda rya Sibomana Sylvain, uyu akaba yarahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda rya FDU Inkingi. Iri shyaka ryahoze riyobowe na Madame Ngabire Victoire Muhoza mbere y'uko ashinga iryitwa Darfa Umurinzi. Umuyobozi wa Darfa Umurinzi Madame Ngabire Victoire mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika yagaragaje ko atari Sibomana wenyine wafashwe, ko n'abandi bari kumwe bafite aho bahuriye n'ishyaka rye.
Ntabwo ari Sylvain gusa, harimo Sylvain Sibomana, harimo Rukubanganya Alexis, ni umuntu uduhagarariye mu Burasirazuba, harimo Hangimana Hamada mu Rwanda cyangwa usanzwe, harimo Ndayishimiye Jean Claude nawe no mu Rwanda cyangwa usanzwe. Watuje Joyeuse we yari umudamu w'inshuti yanjye ukunda kuza kumfasha hano mu bintu administrative.
Ni ukuvuga ngo bariya usibye uriya munyamakuru abandi bose n'abarwanashyaka banyu?
Abandi bose n'abarwanashyaka bacu. Damu nawe ntabwo ari mu Rwanashyaka, ni inshuti yanjye ariko ukunda kuza kumfasha. Kugeza ubu byantunguye ngewe, urabona tumaze igihe muri COVID abantu ntibahura. Ndongo kubyumva byanyobeye, ntabwo ndi kubyumva, ntegereje ko avoka ambwira ati wenda barabariga iki n'iki simbizi.
Abo bose mwarimukanye muri Darfa Umurinzi?
Muri aba bose bafashe Sylvain niwe wari umaze igihe twabanye muri FDI muri Darufa. Abandi bose ni bashyashya binjiye muri Darufa rwose, n'abajene ntekereza binjiye muri za 2019.
Sibomana arahirutse gufungurwa nyuma y'imyaka 8 yamaze muri gereza ashinjwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda arwangisha ubutegetsi buriho. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya niba Sibomana ndetse na bagenzi be bafashwe ibyo bakurikiranyweho bifitanye isano n'ishyaka babarizwamo. Murangira abiduhe ibisubizo.
Mu byo nagutangariye je nta mutwe wa politiki nigeze mvuga, nta naho bihuriye. Abafashwe kubera ibyaha bakurikiranyweho ntaho bihuriye n'imitwe ya politiki bashobora kuba barimo. Kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iyo rujya kugenza ibyaha, iyo rukurikiranyeho umuntu ibyaha ibyo byose aba yakoze, ntirubanza kureba ngo uri mu wuhe mutwe wa politiki cyangwa nta mutwe wa politiki urimo.
Umuvugizi wa RIB yasobanuye ibihano bitegereje abaregwa mu gihe ibyaha byaba bibahamye.
Ni ibyaha bitatu bifite ibihano bitandukanye. Igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3-5, igikuru ni hagati y'imyaka 10-15. Ubwo rero urukiko ni rwo ruzagena bihano bashingiye ku byaha bazahamwa.
Bibu yatangaje ko abafashwe bafungiye kuri station ya Remera na Kicukiro ndetse ko iperereza rikomeje kugira ngo dosiye yabo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Itabwa muri yombi ry'umunyamakuru Nsengimana ndetse n'abandi bantu batanu bari kumwe rije rikurikira ibyari biherutse gutangazwa na RIB, aho uru rwego rwaburiraga abantu bose baba abanyamakuru cyangwa abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda kuba umuyoboro w'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Si ubwa mbere umunyamakuru Mbavu Nsengimana atawe muri yombi, kuko mu kwezi kwa kane umwaka ushize yafashwe akurikiranyweho uburiganya aza kurekurwa mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka agizwe umwere n'urukiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta. Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. Burundi ejo kwa kane bwakiriye incanco za mbere zikiza cha COVID-19. Izo ncanco zigera ku 500,000 zatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Atagihindutse nk'uko bimenyeshwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Ndwiza, niho umuntu wa mbere azokingirwa umugera wa corona muri ico gihugu. Ido nido kuri iyi nkuru n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza.
Jangalere rumutekano Gervais Ndirakobuca asanzwe ari n'umukuru w'umurwi w'igihugu jeje kurwanya ikiza cya coronavirus ari kumwe na mugenzi we w'amagara y'abantu, nibo bakiriye umfashanyo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yari ibitwe mu bubiko bw'imiti bwo mu kigo cy'igihugu kigejwe incanco. Xavier Crispin aserukira mu Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu ku isi OMS, yavuze ko ubwoko bw'urukingo rwatanzwe ariko Sinopharm rwemewe ku isi yose.
Ce vaccin est un vaccin homologué par l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc c'est un vaccin valable tous les autres vaccins dont vous entendez parler.
Urukingo n'urukingo rwemejwe na OMS, n'urucanco rwemewe rero nk'izindi zose mumva zivugwa. Ruremewe na OMS rukaba ku rutonde rw'izizwi nk'izikora mu kurwanya COVID-19. N'urukingo rutangwa kandi mu biringo bibiri by'intera y'indwi zitatu canke zine. Tuvuga ko umuntu yakingiwe by'ukuri inyuma y'izo ncanco zibiri. Niko yashimangiye yashimira Ubushinwa bwatanze izo ncanco n'abategetsi b'Uburundi batevye bakazemera. Zhao Jiangping aseruka Ubushinwa mu Burundi nawe yavuze ko izo ncanco zatanzwe mu ntumbero yo gukomeza ubucuti mpuzamakungu mu vyerekeye kurwanya COVID-19.
Lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le COVID-19 de Nice en juin 2020,
mu nama y'Ubushinwa n'ibihugu vya Afrika ku bijanye no gufashanya kurwanya COVID-19 yabaye mu kwa gatandatu 2020, Perezida w'Ubushinwa yasezeranye gushyiraho urukingo ruzosangirwa n'isi yose. Ibihugu bikenye na cyane cyane bya Afurika nibyo bya mbere biruhabwa. Uburundi buri muri ibyo. Iki kiza cyugarije isi kitwibutsa ukuntu dukeneraniye kandi ko ata gihugu na kimwe kibwirizwa gukumirwa. Niko Mpatoni yamenyesheje. Muganga Tadani Kumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi, yatangaje ko bifuza gucanjwa bose bazotangura kwiyandikisha kuri uyu wa gatanu.
Abenegihugu bifuza kuronka incanco ni ku bushake agahato karimwo. Rero guhera ejo tugiye kugurura urutonde uzobikenera azoza yandikishe kugira ngo tumenye ababa bakeneye izo ncanco. Wabonye ko zibikwa ahantu hameze neza, nivyo kumvikana yo tujiye tuzijana ahariho hose turondeza bipimisha kuko keza kubikwa neza. Ivyo zobafasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye baba Barundi canke abanyamahanga baba mu Burundi. Uretse kwiyandikisha kugira tumenye abazikeneye, izo musaba yuko asinya rwa rupapuro nk'uko ishyiramo mpuzamakungu yemese risaba.
Anagaruka ku mirwi y'abantu izoshirwa imbere mu mwanya wa mbere.
abo tuzohera ko nabavyifuza bakora sanzu ukora no mushikiranganje basanzu bavura abene gihugu nabandi bagendana ingwara ngendanwa hamwe nabarenze imyaka 60 co kimwe nuwo wese adifuza nti bizogenda gute rero nuko amasite dusanzu dupimira ko mugira coronavirus niyo tuzokoresha kugira ngo dutange incanco ku bavyifuza cyumvikana rero yuko nta muntu nayo bavyifuza dushobora guhura cancho wa coronavirus
Mume ya zakuno kwezo vundi bigiteze kandi zinzi nchancho zingana ni umijana minungu tano na bibiri zizotangwa ni banki isi yose iyo banki maze kwemerera Burundi muri rusangi zigera ku miliyoni zibiri n'ibihumbi 800 nkuko byemezwa n'umushikanganje w'amagara y'abantu nkuko bigaragarira ku rutonde rutangwa na OMS ishyirahamwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu Burundi nibwamara gutangura gucanca abubamo ibihugu bya Eritrea na Korea y'Amajyaruguru nizo zonyene bizaba bisigaye bitaremera incanco igihugu cya Tanzania cyari cyazanse ku ntwari ya Perezida Magufuli cyazemeye mu mezi aheze yamaze gusezera isi asubirirwa n'umupfasoni Samia Suluhu Hassan Eloge wika neza ijwi rya Amerika
tugushimire Eloge kuri iyo nkuru
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 90.4 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Sosiyete ikora imiti yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Moderna ivuga ku Rwanda Senegal na Afrika y'Epfo bishobora kuba ibibanza izoshiramwo ihinguriro ryayo rikora incanco muri Afrika iyo sosiyete itegekanya gutangura guhingurira muri Afrika incanco zigera ku miliyoni 500,000 ku mwaka muri zo harimwo incanco zo gukingikiza cha COVID-19 nabajije umuganga w'umurundi Dr Frank Nziza akurikiranira hafi amakuru ajanye n'amagara y'abantu muri rusangi na yerekeye ikiza cha COVID-19 cyane cyane uko yakira ingingo y'isosiyete Moderna
kuvuga ngo tuyakira neza kuko ni inkuru ije gutuma ngira ngo incanco zegera cyane ibihugu bya Afrika kuko murazi yuko ibihugu bya Afrika ari abantu bakiye cyane bamaze kuronswa izo ncanco za COVID-19 ni nk'ababaye ibice nka 4 cyangwa 5 kwijana mu banyagihugu bose bo muri Afrika bivuga yuko izo ncanco zizofasha nkumbure kwegereza abanyafurika izo ncanco naho izo nshansho zigira ziboneka ubu nyine kuko na cyane cyane ubu icyari gikenewe ukwari uko izo nshansho ziboneka vuba na bwango ariko ibyo nibaza yuko bitazofasha mu minsi iri kiraza ariko ntibizoca bitangura buno nyine
kubona ibihugu nk'u Rwanda Afrika y'Epfo na Senegal ibyo iyo sosiyete iri yumvira guhitamwo igihugu kimwe kizokwakira iryo hinguriro ryacu ryo gukora imiti n'incanco byerekana ko ibyo ibihugu bisanzwe bifise uburyo bifise n'ubuhinga mu bijanye n'ibyerekeye amagara y'abantu mubona kubona yahisemo ibyo bihugu ari ingingo nziza
guhitamo ibyo bihugu nibaza yuko biba bifatiye ku bintu byinshi na cyane cyane biba bifatiye kuko iryo shyirahamwe ribibona iryo shyirahamwe Moderna ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yuko rikora ibyo by'imiti risanzwe ari n'ishyirahamwe ry'ubudandaji bivuga yuko imbere yuko bashinga ishyirahamwe mu gihugu kinaka barabanza bakigana cyane cyane bimwe byo gushora imari kumwe niba bisanzwe bitunganijwe muri icyo gihugu bararaba ukungene iby'amagara abantu bisanzwe bitunganijwe bararaba ubuhinga abantu baba bafise bakaraba ni n'ugushaka kwa politiki ibyo bihugu biba biriko birerekana mu guhamagara cyane ayo mashyirahamwe afise ubuhinga bukomeye kugira ngo bashobore kuza no kuvuga ngo n'ibintu byinshi bifatirwako ku buryo bigoye gutanga isiguro imwe yo kuvuga ngo batoye mu gihugu cy'icanki niko uravye u Rwanda na Senegal na Afrika y'Epfo ushize ku rutonde rw'ibihugu byoba bifise ubutunzi burengeje sivyo biza kwisonga bivuga yuko haba hari ibindi bintu byinshi bifatirwako ntibafatira ku butunzi gusa hari ibintu byinshi nibyo mbeje kuvuga bimwe bimwe mu bifatirwako
Afeyana ari mu bashinze isosiyete Moderna aravuga ko icyo bashaka gushika ko muri rusangi ari ugushyiraho iryo hinguriro muriro zirashobora gukora injanjo zitandukanye z'ingora zitandukanye ngo kugira ngo muri kazoza hasubiye kwaduka ikiza iki cha COVID-19 hazobe ngo hari uburyo ushobora kwihuta bwo gukora izo njanjo mu karere ka Afrika ni kintu ciza rero ku bwanyu muri rusangi kuba igomekire ryo hinguriyo muri Afrika rishobora gukora iyo miti n'injanjo mu gihe hazokwaduka ibindi biza nta ubyifuza ariko ni ibintu bishoboka Afrika izoba yiteguye gukora ningoga no kunyarutsa izo njanjo
yego ni kintu ciza muri rusangi kandi novuga yuko ari kintu kiko kiraza novuga muri iyi minsi kuko igishira hamwe Moderna rihambije yandi mashira hamwe nka Pfizer yo muri leta z'umwe za Amerika na BioNTech yo mu Budage nazo nyene zari zavuze yuko zishaka gukora injanjo za malaria n'igituntu nazo nyene zishaka kubikorera mu Rwanda no muri Senegal muno kuvuga ngo ivyo bintu ni byiza muri rusangi gusa icyo nkumbure no kugira ariko baratwumviriza nuko icyo bakiza gusumba no kuvuga icyo umuntu yoshaka no kuvuga kuri Afrika nuko hatukubakwa gusa ibijanye nayo mahinguriro ahubwo nubwo buhinga bwozanwa bakagira kimwe bita transfert de technologie no kuvuga ngo ubwo buhinga bukazanwa muri Afrika kuko iyo bubatse hinguriro ntibica bisigura yuko ubwo buhinga icyo gihe gushika kibugumana no kuvuga ngo aho hantu bumva neza yuko ari ahantu tuba twifuza yuko mu myaka itanu yatwashika
murakoze cyane
yego murakoze namwe
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tugaruke mu Rwanda aho abanywanyi urunani rw'amakoperative y'ababoshi rwa Ngororero uko vango bavuga ko ugo runani rumaze kubazana iterambere ridasanzwe ugereranije n'uko bari babayeho imbere yo kuryinjiramwo yamara baracyafise inzitizi zo kubura isoko ry'ibihangano byaryo zibabuza kwagura ibikogwa no kwiteza imbere kurushaho mugenzi wacu Jean Baptiste Ndabananiye abahe inkuru y'imvaho
ni kwisaine za mu gitondo twinjiye mu biro bya Ikovango mu gakiri rukangororero turabona ibihangano byiganje n'ibikorwa mu bivovorwa by'ibigori intaratare ibifunzo n'ishingi ibi bihangano birimo ibikapu byo guhahiramo udusupura batereka amasahani ku meza utuntu tumeze nk'ubwato dushyirwamo imbuto ku meza n'uduseke bene utu duseke turi kubona nitwo twahinduriye amateka Alexia Tegekimana mu buryo butangaje nk'uko abyemeza mu banyamuryango 262 ba Ikovango abagabo barimo uyu Hategekimana ni babiri gusa kubera ko abagabo muri rusange bategereza ko boshi ari ubw'abagore Hategekimana yaryinjiyemo 2010 asobanura ko mbere yo kwinjira muri iri huriro yari umutindi nyakujya ariko kubageza kuri
na mituwele baere kumufla magana tandatu na hivu gayo bala yutatiraga kakirigo banyerera na rea mudugudu na hagu jichibanza ngurifayo korora na simbiri jinajiraga na nukwavu najiraga ni jitanga za kukona rinji kuonza hapa na habo nyumuri lomuunzu hariku unanje mwala kujikutanga chana awanga wako mudugudu nhuye itarino kuira ira milio nenye ububazima na te insina zi jezeti magana vina mirongu itano uruha ya gachiro nubundi ntabwo rwajya munsi ya miliyoni
nawe uburibwe bwo kubura icyakora guhora afatirwa amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza n'igisuzuguriro cy'ubutindi nyakujya nibyo byatumye afata icyemezo cyo kujya mu boshyi kandi ari umugabo ku ikubitiro yagendaga ahisha intaratare n'ibifunzo byo kuboha kugira ngo hatagira ubibona akamukwena amafaranga y'u Rwanda 15,000 yabonye kuduseke dutatu yabose mu gihe kitageze ku byumweru 2 akinjiramo niyo yamutiye akanyabugabo ko kugenda yemye no guhishura ko aboha Hategekimana wenyine uvuga ko amaze gutera imbere bifatika kubera iri huriro uyu ni Caritas barayagira perezida wungirije wa Ikovango
umugabo yacaga hirya akazana nanjye wenda nkasigara muhira ugasanga urugo rutaje imbere niba mbano dufaranga hano mu ihuriro twibikorwa nabashije gukora kidasanzwe paragatungo twagezeho kaduha ifumbire n'inka umuntu arahinga agafumbira ukeze ibyo kurya ndetse tugasagurana n'agasoko
mbere mutaragira iyo nka
twahoraga ducinshura kubera guhinga sineza kajya guhingira umuntu oya ntabwo nje cinshura natandukanye nabyo
usibye ububosi ikuvango ryigisha abaturage yuga irimo kudoda imyenda nkuko Pascazi yamfashije perezida wa Ikovango abisobanura
tujya dukorana n'akarere tugasinyana amasezerano bakaduha ubyiruko cyangwa n'abantu baturage bo mu cyiciro cya mbere tukabigisha imyuga
avuga ko bamaze kwigisha barenga 210 biganjemo abakobwa babyariye iwabo ko bateganya gutangira kwigisha abandi barenga 30 muri uku kwezi kandi ko iki gikorwa bagikesha ubu bushaditsi bw'ibihangano cyane cyane ibyo mu bivuvurwa by'ibigori gusa hari ibihangano byatangiye kuboreramo iki tuguyeho n'igikapu kiboshye mu bivuvurwa cyaramunzwe dukanzeho ifu igisesekara hasi yamfashije avuga ko cyabuswe muri 2014 ariko kibura umuguzi yongeraho ko abaturuka mu mijyi ari bahanini bafite ubushobozi bwo kubigura kwiyo bitabiriye imurikagurisha expo mu mujyi wa Kigali abanyamujyi n'abanyamahanga bagura ibihangano byabo bigashira bakagaruka gutwara ibindi aha ikovango rikorera ni mu cyaro ibikorwa by'ibanze byaho ni ubuhinzi n'ubworozi yamfashije nawe ahageze avuye muri bimwe muri ibyo bikorwa kuko twamusabye kubahurira hari hafunzi niho ahera saba leta uruhare rwayo kugira ngo ubushabitsi bubabere umwuga aratangira avuga ko kubyaza umusaruro bivovorwa rw'umwihariko wabo
ikintu kidasanzwe wenda nko mutundi turere niyo tujye muri expo inzira z'ikigenywa koronda hari kumva ngo ikivovorwa mu karere ka Ngororero turi kukibyaza umusaruro turi kugikuramo igikapu batuboneye nk'igihugu runaka gikunze ibi bintu hariyo nk'umuntu tugakorana tukajya tuboha tubimuhereza kwicara ukaboha igikapu kirakwinjiriza 5,000 mu minsi ibiri nani utabikora kandi barabizi kubikora cyane ariko bakibwa intege no kuvuga ati ndabikora mbimaze iki
yongeraho ko ikibazo cyo kubura isoko gikemutse byatuma bakomeza kurushaho kuzana impinduka mu baturage binyuze muri gahunda zinyuranye zirimo kubigisha imyuga Ange Uwiringiye Imana ni umwe muri ba bakobwa bigishijwe ububoshyi na Yukovango avuga ko yiteguye kubyaza umusaruro icyarahani yahawe n'akarere nyuma yo kwigishwa n'iri huriro
kwizere ndagifite kuko ndera ku bandi nkabona babayeho neza kuruta uko mbayeho kubera ntado
icyo cyarahani ntarakibyaza umusaruro kuko kinoza ubumenyi yahakuye mu gihe cy'amezi ane kubera kutabasha kwiga buri munsi bitewe no kurwaragurika k'umwana we Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative Jean Bosco Harerimana yatubwiye ko iki kibazo cyo kubura amasoko ku bicuruzwa by'amakoperative kitari umwihariko wa Ikovango ariko ko bagihagurukiye
araho bigaragara kubera kutamenya isoko riri ariko icyo duhita kenshi tubahuza n'isoko kuko muri rusange ibibazo bibonetse bihita bibonerwa igisubizo biramutse ibyo bakora bikeneye ku isoko nta mpamvu n'imwe babura isoko kandi icyo kibazo tugiye kukitaho ku buryo kibonerwa igisubizo mu gihe cya vuba
Harerimana ngira ko nibasanga iby'irihuriro rikora bifite ibyakosorwa kugira ngo bibashe kwitwara neza ku isoko bazabafashe kubinonosora neza
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adress ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi naha ya makuru y'akakanya garukiye. Mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Ndashimiye promise. Natumye menye kana. Kuba me mukenda
Hari nyabunyekeri, cewa